Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteranye kuri uyu munsi wa gatatu itariki zibiri y'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka wa 2014 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Uruhande rwaronse ingufu n'uruhande rushyigikiye ndikije ko rwama ruvuga yuko komite yo mu 2009 ariyo komite yemewe n'amategeko.
Uyo ni Professeur Salaciel muntu nutwiwe umuhinga yanonosoye vyereke politike avuga ku ngingo yerekeye umwambwe w'itona yashikirijwe na sentare mpuzamakungu ibihugu byo mu buseruko bwo hagati. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mwaramutse neza Eugenie, utubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse neza nawe Frederic, mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Abacamanza bubujurire mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha bemeje ibyaha umunyekongo Thomas Lubanga yari yahamijwe. Abacamanza mu rukiko rw'irahe mu Buholandi hejo kuwa mbere bemeje igifungo cy'imyaka 14 kuri Lubanga ku ruhare rwe mu gukoresha abana mu bushyamirane bwabaye mu myaka irenga 10 ishize mu ntara ya Ituri hikeze kuri zahabu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lubanga ufite imyaka 53 yari ikinya ubwo yasomerwaga ntacyo yagaragazaga ku maso. Amaze imyaka 8 muri gereza kandi birashoboka ko yazafungurwa amaze kurangiza 2/3 by'igihano. Ibyo bivuze ko hashobora gufungurwa mu mwaka utaha. Lubanga yahamijwe ibyaha byo gushimuta abana harimo n'abafite imyaka 11 y'amavuko bakuwe iwabo mu ngo mu mashuri no mu bibuga by'umupira no kubategeka kurwana ku rugamba. Iyo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abasivili barenga 60,000 bishwe hagati y'imyaka 1999 n'2006 mu mirwano yo mu ntara ya Ituri. Lubanga yakatiwe bwa mbere mu mwaka 2012. Muri Namibia ishyaka riri ku butegetsi SWAPO ryatsinze amatora ya perezida n'abadepite. Minisitiri w'intebe Hage Geingob yabonye hafi 87% by'amajwi. Komisiyo ishinzwe amatora mu gihugu yatangaje ko ishyaka riri ku butegetsi SWAPO ryabonye 80% by'amajwi mu itora ry'abadepite ryabaye kuwa gatanu. SWAPO yatsindiye imyanya 77 mu nteko ishinga amategeko, hisiga 19 gusa, isigira imyanya 19 gusa amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Indorerezi zo mu karere zatangaje ko amatora yabaye mu mucyo kandi atabogamye. Ku nshuro ya mbere nibwo hatoreshejwe imashini aho gutoresha impapuro. Sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry yashimye Namibia kuri ayo matora, havuga ko kuba hari umubare munini w'abantu bitabiriye amatora batoye bwa mbere n'abakandida b'abagore bigaragaza intambwe Namibia yateye. Ishyaka SWAPO ryayoboye Namibia kuva igihugu gihawe ubwigenge na Afurika y'Epfo mu mwaka 1990. Muri Nigeria, ibyihebe byagabye ibitero muri leta ebyiri zo majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Ejo kuwa mbere ibyo bitero byari byibasiye isoko n'inyubako ya polisi. Ababonye byabaye i Maiduguri muri leta ya Borno bavuga ko ibisasu bibiri byaturikiye ku isoko ryarimo abantu benshi, aho abiyahuzi babiri b'abagore bari barigeze gutega bombe zihitana abantu babarirwa muri 40 ubu hashize icyumweru. Ababyiboneye bavuga ko abantu batari munsi y'5 bishwe. Mu gitondo abatuye Damaturu mu murwa mukuru w'intara ya Yobe bari bavuze ko abakekwaho kuba abarwanyi ba Boko Haram bateye inyubako za polisi muri uwo mugi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama harasaba izindi miliyoni z'amadolari zakoreshwa mu bikorwa by'igihugu cyose byo kuvugurura urwego rwa polisi. Aho ni nyuma y'iraswa ry'umusore w'umwirabura utari ufite imbunda warashwe n'umupolisi w'umuzungu ku muhanda mu mujyi wa Ferguson muri leta ya Missouri. Nyuma y'inama yagiranye n'abaminisitiri be kuri Perezidansi ya Amerika hejo kuwa mbere hamwe n'abapolisi n'abayobozi b'impirimbanyi zaharanira uburenganzira bw'abaturage n'abategetsi bashinzwe gutuma amategeko yubahirizwa, Bwana Obama yasobanuye uburyo izindi miliyoni 260 z'amadolari yakoreshwa na polisi mu gihugu hose. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ejo kuwa mbere ryari rifite amakuru meza adasanzwe ku ndwara ya Ebola imaze guhitana abantu barenga 600,000 mu burengerazuba bwa Afurika. Ikwirakwira ryayo ryihuta ririmo kugenza amaguru make. OMS yavuze ko intego yo gushyira mu kato no kwita kuri 70% by'abarwayi ba Ebola muri Liberia, Sierra Leone na Guinea mbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 iri mu nzira nziza.
Urakoze Eugenie ku makuru ujeje kudushikiriza naho mukanya. Senali ya Afrika y'umuseruko yemeje ko abari bagize komite centrale y'umugambi w'Iprona batoye mu mwaka w'2009 bafite uburenganzira bwo gutuma ko kongre iyo senali yashikirije iyo ngingo mu ndwi iheze iri ku cicaro cayo kiri yarusha mu gihugu ca Tanzania. Mbega ico cemezo cashikirijwe n'iyo senali gihabwa insiguro nke. Reka twumvirize Professeur Salaciel Muntu n'utwiwe mu kiganiro yaduhaye.
Nibaza ko yongingo ya sentare ya Arusha yerekanye neza yuko komite nshingwabikorwa ya Iprona yo muri 2009 ariyo imewe n'amategeko kandi ariyo ishobora gutunganya ubwa byo gushyiraho umukuru w'umugambi.
Iyo komite naho nkuko mubizi yoba iri ku ruhande ruhe yo mu komite centrale yo mu 2009 ni yuruhe ruhande rwa Iprona.
Iyo komite y'ibihumbi 2009 tunavuga ko yari iruhande urunuru komite yabirongowe singa ntabwo na Vansini niyo yankana yarimo abo bose uwumva bariko barahananira gutunganya neza umugambwe Iprona.
None hari umutegetsi n'umwe haba abo ku ruhande rwa conseil n'ibigira haba uruhande rwa Charles Nditije hariho uruhande na rumwe rushaka kuvuga ko ari go watsinze muri iyo ngingo yafashwe na sentare.
Nubwo gutsindwa mugano uvuga yuko uruhande rwaronse inguvu n'uruhande rushyigikiye Nditije ko rwama ruvuga yuko komite yo mu 2009 ariyo komite yemewe n'amategeko kandi niyo komite niyo n'amategeko y'umugambwe Iprona. Nibaza yuko rero ubwo ruhande rwaronse inguvu zikwiye zo gushobora
ibyo bisigura ko Charles Nditije ashobora gusaba umugambwe ugasubira kumwigukira.
Nditije nibaza yuko yoje mu bahiganwa mu muri uwo mwanya kubera komite yo mu 2009 ifunga iyobowe na Bravance Yankana.
Mwihweje indyane zikomeye ziri hagati y'iyo mirwi ibiri y'umugambwe Iprona muribaza ko iyo ngingo ishobora gutuma ubumwe bugaruka muri uyu mugambwe.
Nibaza ko ku neza y'umugambwe Iprona no ku neza y'abanyamugambwe nyine Iprona birakenewe yuko barengera ngorane kuko bari baronse umuntu atahagaze abashyize hamwe akerekana uko ibintu bitegereza kugenda ko bategereza kubishyira mu ngiro kandi duturaze igihe tugezemo za politiki. Nibaza ko ibyo bintu bobikurikiza kugira ngo Iprona wari
Professeur Salaciel Muntu n'utwiwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire.
Ndabashimiye nanjye.
Mugihe isi yibuka umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ikiza cya sida, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Rwanda buvuga ko abantu babiri bandura umugera wa sida uko isaha iheze. Ubwo bushikiranganji bubandanya buvuga ko igitiri cy'abantu bagendana umugera wa sida kiri hejuru ya 3% mu gihugu. Iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali.
Ibarura riheruka gukorwa na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka 2010 ryerekanaga ko abantu batatu aribo babana n'agakoko gatera sida, ni ukuvuga abanyarwanda barenga 300,000. Muri bo abarenga 90% babona imiti gabanya ubukana bwa acide abagera kuri 6% nibo badafata imiti gabanya ubukana bwa acide iki kiciro kibonekamo abantu bahitanwa n'iyi ndwara Minisiteri y'ubuzima ivuga ko abantu bangana n'5,000 buri mwaka bahitanwa n'iyi ndwara kugeza ubu mujyi wa Kigali uza kwisonga mu kugira abantu banduye benshi kuko hari abarenga 70% cyane cyane biganjemo abakora uburayi iyi Minisiteri ivuga ko ubushakashatsi bwakozwe berekana ko umuntu umwe kuri 2 mu bakora uburayi aba yaranduye sida nubwo sida itaracika burundu abayobozi muri Minisiteri y'ubuzima bavuga ko hifashishijwe imbaraga zishyirwa mu kurwanya sida yaba mu Rwanda cyangwa n'isi yose hari ikizere ko mu mwaka w'2030 sida izaba yashize ku isi Dr. Sabin Sanzimana ushinzwe kurwanya sida mu Rwanda n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina avuga ko iki kizere bagishingira nuko babona ikibazo cya sida genda kigabanuka mu Rwanda uko imyaka igenda ishira
mu mwaka w'2002 umuntu wafataga imiti yabagazwi hose yabagari n'umunyamahirwe kandi yafataga mutumwe gusa waruhari nyuma y'imyaka 2 gusa imiti iraboneka ahantu hose ariko bikiri byinshi nyuma y'imyaka 5 gusa atangira kuza ikinini kimwe gusa uyu munsi wa none umuntu arafata ikinini kimwe cyangwa ku mugoroba akiryamira ibyuririzi ntagubuntu ugitangira imiti bimugaragaraho kera wangwaga imiti wese waramumenyaga mu muhanda
Minisiteri y'ubuzima iravuga ko igiye kongera gukoresha itangazamakuru kugira ngo abantu bongere bamenye ububi bwa sida kuva imiti igabanya ubukana bwa sida yagezweho hirya no hino ku bigo nderabuzima byo mu Rwanda kandi abayikeneye bose bakayibona ku buntu ibi byatumye abantu batagiterwa ubwoba n'iyi ndwara ya sida nagiye ku kigo nderabuzima cya Remera kiri mu mujyi wa Kigali iki gigo gifasha abantu bagera kuri 500 banduye virusi itera sida kubona imiti maze umuforomo Mukamazimpaka Jeannette ambwira ko ababagana bagaragara ko batagiterwa ubwoba na virusi itera sida
gihari nk'umuntu twaganiriye ndavuga nti aje nyine bwa mbere ndamaza nti se wabyakiriye gute yaravuga ati fati ibyo ni ibintu bisanzwe ati ndetse ati mfa kuba gusa nzakurikiza inama za muganga ati si ngenge nyine mbese ukumva ntabwo sida abantu bakifata nk'ikibazo gikomeye akumva kuba yifite imiti hari ari nabandi bose bona akavuga ati nurwa bose aterega ntabwo ari ngenge yaravuga ati zakurikiza inama za muganga ntabwo sida rwose ikimpangayikishije cyane akumva ko atari we wenyine nyuma ye hazaza n'abandi benshi
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko uku kwirara kudakwiye kuko virusi itera sida ntaho yagiye
abantu batangiye kwirara ngo sida imiti irahari nta kibazo ariko niba mu isaha imwe abantu babiri baba banduye yongera ku bandi saha zikaba zidahagarara bizagenda bite hari gihe abantu bavuga ngo byaratunganye nta cyatunganye kuko virusi itera sida iyo yinjiye ntabwo isohoka ubana nayo kandi kibi ushobora kuyanduza uwo mwashakanye uwo muzashakana
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko kuwa gatatu w'iki cyumweru izashyira ahagaragara ubushakashatsi yakoze bwerekana imyaka umuntu ubana n'agako gatera sida yamara sida itaramwica mu gihe afata imiti iyi Minisiteri ariko ivuga ko umuntu udafata imiti kandi yaranduye virusi itera sida atarenza imyaka 13 iyi ndwara itamuhitanye Asumta Kaboyi ijuru rya Amerika i Kigali
abantu barenga 35 bari committee pufaza ikiza cha sida ariko bagendana umugera wa sida ntibagira uko bangana mu Burundi inkuru twateguriwe na Tabita Mukamusoni
ikintu novuga nti naho mvuga nti harabaye ndambwe nini ndambwe byo kufura yarabaye ariko turabona ko ahubwo abantu menga muri iyi minsi birekuye menga afumugera wa sida n'ikibazo abantu basigaye bafise n'imigani baca naheruka mu kirundo baraharika cane kandi ivyo biri mu bintu bituma umugera ugwirirana kuko baraca imigani bavuga ngo umugore umwe ni nyoko abandi ngo mbere ngo ntawurya ngo imbombo iri kwigishishwa ivyo vyose rero ni ibintu vy'intambamyi ivyo kugira ngo dushobore kurandurana n'imitsi kuko abantu barahendwa n'abantu ngo abantu barafata imiti rero aho gutinya sida kugira ngo abakobwa batinya gutwara inda ntibatinya sida ibyo byose rero birerekana ko harageze ko dusubira tukicara hamwe tugasubira twiyumvira amajambo akwiriye ingene twohimiriza abantu bakibuka ko nawe hari imiti ikiza abonye nganda sida iracyari indwara igoye iracyari indwara yica kuko niyo miti harabinanira noneho nivyo namye mvuga ngai wacu naho twitwa ngo turavura hari haho umuntu ageze iyo ingwara imaze kugera kure aho abandi bafise iyindi miti twe ntiradushikira imiti bita imiti ya 3e ligne ubu turatangwe roko nabantu imiti dufise idakunda abo rero nko mu myaka ya mbere nabantu nihatagire kiba ngo leta yikubita gashiro ndere iyo miti abo bantu nta misi myinshi tukibafise
mbega none muravye ababita babobo baza kubitura mubona vyukuri abantu barubahuka mbega kakano ko kuvuga ngo ninagenda kwa muganga barambona ninagenda ku muti wa sida baraza kuntungura utoke karaheze
sinovuga ngo karaheze ariko umwe agendera mu bihugu byinshi ndabaza nko mu Burundi turafite intambwe itari ntoya tumaze kugira ariko haracyari abantu bakitinya ari kuri ico rero ahantu cyane cyane dufite ingorane kandi ibiharuro byarabyerekanye nuko babantu twita ngo n'abagabo bagendana n'abandi bagabo kuko murazi ko ari itegeko ryasohotse nk'aha mu gihugu wacu bituma baninyegeza hamba n'abakenyezi bagurisha imibiri yabo ahantu bahakaruriro mu gihugu icyo bita sa equivalence ni igice kimwe n'uduce tune ku ijana mu gihugu cyose niko babivuga ariko muri abo bantu basanga abo bagendana abagabo n'abandi ni ibice 6% naye abo bagore bagurisha imibiri yabo ni ibice 22% ni ibice 5% kandi tukamenya yuko bagendana n'abagabo bacu aba bana bacu abatubana ibyo tutabiravye neza tukishinga kuvuga ngo nibajya ngo ntaho turiko turashira
ngo ngaha twige dukorera ngaha mu kabari mu bisanzwe harabuseve ugasanga arimo wakubwiye ati tuje kuryamana n'ubona gute ariko rero bivana nuko umukobwa ashaka kwifata hari uwemera akagenda n'utemera kutagenda je nk'ivyo mu bisanzwe sindanabikunda ko nza kuvuga ngo nje tuje no kuryamana sindabikunda kuko ndazi ko ashobora kwanduza umugore wa sida kuko ujanye n'umuntu yaburiye muhuriye mu kabare arashobora kwanduza umugore wa sida kuko ntabantu bafite agakingirizo ugasanga urawanduye
bicitse naho akakubwira ko afite agakingirizo
umva bishitse naho akubwira ko afite akakingirizo hari abo bemera ko bagenda akabikora urumva ejo twosaba nuko umupasitori wacu nk'ubukingirizo aburose yafata akabushyira mu itwa leta aho abantu baje kugira babone kuko bigiye gukasaba nibaze ko ariho ahantu tubona ko hakeneye twogashira kugira umuntu wese aje mu kabare kunywa aca akabona aho kari
ego umugero wa sida ni tumaze kumenya turavye ingene bawigisha hirya no hino mu bipapuro batanga cyangwa imuvyayo mu bicapo bashira ku mabarabara mugabo igihambaye nuko ikigoye nuko usanga abenshi gushika uno munsi badashaka gutahura ko bagwaye umugera wa sida hamwe usanga n'umuntu agwaye umugera wa sida akumva ko ari ikintu ateza kunyegeza ntashake kujya kwipimisha ngo abimenyakire kare kuko amaze kumenya ko afise uwo mugera ishobora gutuma ajya no kwa muganga bakamenya ingene bamufata bakamuha imiti no kwanduza abandi bica bigabanuka
uravye intamba myizi hari mu Burundi kugira ngo umugera wa sida n'ukuri uhere vy'ukuri kandi unagabanuke cyane n'izi
ego turafirwa na uruhara runini mu kwandura sida bica mu gushurashura hama ugiye karaba mu gwaruka ukaraba ahantu bahuriye ari benshi nko mu mazu y'intara aho bajya gutamba mu club mu bois de nuit usanga bagiye kunywa bakaboregwa bagahura n'abakobwa cyangwa ibiki ugasanga akenshi ntibibuka no kwikingira kwibuka kwikingira nuko akenshi usanga bahuye n'umukobwa nta gakingizo afise aho nyene akabona umwanya kuca karondera bigoye mugabo ugasanga ko ikintu cyokoroha nk'abantu bafise ahantu henshi hakuri hahurira abantu benshi kuca gusaba gakingirizo biragoye mugabo baronde nk'ahantu hahurira abantu benshi nko mu tuzu tw'ubwiherero mu matoilette bakadushira hajya ugasanga umuntu agakeneye kumva ko nushika hariya directement cyenda karonga atana umuntu usavye atana umuntu biteye isoni ko ari umuntu usanga akeneye gakingirizo ngo bikamugura kujya kugura cyangwa kugasaba nuko usanga nk'ari nk'ama hotel menshi usanga harimo ama preservatif udukingirizo utwo onye n'umuntu
ajye ngaha mu Burundi bega hariho wabibonye biri bibishika hariho bishika bakabikora
ego hari ama hotel menshi usanga utwo tuntu turiyo ketse ama hotel amwamwe ni usanga avuga ati ngo ivyo twoba ni nko guhamagara abantu bakora ubusambanyi cyangwa ibiki nk'ama hotel usanga y'abantu bitwa ko abihebeye imana ivyo ni ntashobora kudusanga umugabo amahoteli y'abandi usanga bavuga ati na amahoteli twavuga ko ari amahoteli y'abantu bose bitwa kwita amahoteli mixed aho utwo tuntu dusangayo ego kandi ivyo ubonye ndazi ko akenshi n'umuntu yinjiyeyo naho yoba yibagi akweze agatiro aca dusangayo akumva ko nta ngorane zihari
mwige muti rero n'abandi bose bari bakwiye kujamo kugira ngo bagwanirize naho bihebeye imana bakamenya yuko sida ni ikintu gihari ntabwo ari cyo kwibaza
urugamba rwo kugwanya sida ni urugamba rutegereza kugwanywa n'abantu bose abihebeye imana abantu basanzwe abari bo bose abakuze abato n'abantu kuko sida ntifata umwana ntifata umukuze ifata uwo ari we wese kandi si ukuvuga ko umuntu wagwaye sida ngo niwe aba yagiye kwirondera ashobora kuba uri uwagiye wayizanye akayikuzanira mu mugabo wewe atani ingorane wari ufise yo kujya kurondera sida
tubibutse nshuti mwese ko mwikomora bandanya kumviriza iradio y'ijwi ry'Amerika risamiranye n'iri Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro cerekeye amakuru yanditswe kuri ntara ya Afrika mu nyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiganiro twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Heze ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 ikinyamakuru The New York Times cyanditse ku cemezo cyafashwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu kongereza imfashanyo riha igihugu cya Sudani yo mu bumanuko cyanditse ko inama ya ONU ijejwe umutekano yatoye icyo cemezo ku munsi wa kabiri w'indwi heze mu kurenza ingingo inteko za ONU zategerezwa kuguma muri Sudani y'Epfo aho ingwano y'amoko yahitanye abasivile barenga ibihumbi n'ibihumbi igatuma ahahunga abandi barenga umuriyoni n'igice hagasigara abandi mamiliyoni indwi mu bibazo by'imfungurwa n'ingwara. Icyo kinyamakuru kivuga ko icyo cemezo cyafashwe n'ibihugu bya ONU giha uburenganzira inteko zayo zishika ku bihumbi 14 biri mu gihugu cya Sudani y'Epfo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 kuguma muri icyo gihugu kugeza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka uza. Icyo cemezo cyafashwe nyuma yaho icyizero cy'amasezerano y'umwumvikano gisa n'ikibangamiwe nyuma yaho amasezerano y'agahengwe atandukanye atubahirijwe. Inzandiko z'icyo cemezo zikaba zagabishije bikomeye yuko hari umwumvikano muke muri icyo gihugu mu rwego rwa politike, mu rwego rw'umutekano n'urwego rw'ubuzima bwa misi yose ku banyagihugu bo muri Sudani y'Epfo aho abasirikare bashigikiye Perezida Salva Kiir bamaze igihe bagwana n'abaroberi bashigikiye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Riek Machar kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Mu ndwi iheze naho itariki 25 z'ukwezi kwa 11 ikinyamakuru The New York Times cyongeye cyandika kivuga giti naho hongerejwe imfashanyo mu bikorwa byo kugwanya ikiza cya Ebola iyo ngwara ibandanye itikiza inganda muri Sierra Leone. Umunyamakuru Jeffrey Gieroman yanditse avuga ko kajugujugu za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenda zumvikana mu birere by'intara ya Kisi muri Sierra Leone ibamwo bantaho nikora. Abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'Ubwongereza bamaze gushika ku butaka bw'icyo gihugu bafise ibikoresho n'imiti bongera bubaka amavuriro ya Ebola. Ati kandi imizigo y'imfungurwa n'imiti igenda ishika ku kivuko c'intara ya Kisi naho indege zuzuyemo abahinga zisa nkaho zishika buri munsi. Muri zo hakaba harimo abaganga b'Abaganda abaturuka mu Bushinwa baza bafise ubumenyi mu ngwara z'ibiza, hakaba n'abahinga bava muri Australia banonosoye ibijanye no gutunganya ibikorwa. Ikindi gihe hakaba haranajemwo umuhinga mu bijanye n'iyunguruza ry'abantu mu miduga igenderamo imiti n'ibikoresho byo kuvura abantu arivyo bita ambulance yaje ava mu Bwongereza. Ati yamara muri ivyo vyose nta cashikiriye isatu sise umukangara yahitanywe na Ebola. Ati wewe yamaze igihe yihindukiriza ku ruhande rumwe asubira ku rundi ashikagura imatera yararyamye ko aboroga agerageza gusohora ijwi ngo atabaze aho yarari mu bubabare bwinshi nk'uwari arazibugwa n'imbugita. Ati kandi umuryango wiwe nawo wahamagaye umurongo wa telefone wagenewe abanduye indwara ya Ebola inshuro 35 bagerageza gutabaza ambulance yoza kumutora ariko ntivyigeze biba. ati kiringo c'imisi 3 cararenze nyina wa Isatu akirindiriye ku rugo gwiwe aho yari yicaranya gahinda adakuri jisho ku nzira ija ku mugwa mukuru wa Freetown ahari biro bikuru by'ivuriro ryabanduye ingwara ya Ebola riri ku minota 45 uvuye muhiri wabo. MC Kabia ajejwe ibikorwa byo kugwanya Ebola mu biro byabagira neza mu ntara Isatu abamwo avuga ko ibintu nk'ivyo bitumvikana na gato. Akavuga kandi ko ari gake abantu batabagwa ati kandi babandanya guhona mu mihingo yose y'igihugu. Ku munsi wa gatanu naho itariki 28 z'ukwezi kwa 11 ikinyamakuru The Washington Post nacho cyanditse ku gitero cyabaye muri Nigeria aho abantu 81 bahasize ubuzima mu gitero gikekwa kuba cyagizwe n'umugwi Boko Haram. Umunyamakuru Nekule Ikemfuna yanditse kuri inkuru yabaye mu ntara ya Kano muri Nigeria aho abantu bitwaje inkoho baturikije amabombe 3 bongera bararasa abantu bari mu masengesho kwa gatanu ku musigiti. Igitero abanyagihugu n'abayobozi ba leta bavuga ko gisa n'ibisanzwe bigigwa n'umugwi wa Boko Haram. Icyo kinyamakuru The Washington Post cyatangaje ko mu ijambo Goodluck Jonathan wa Nigeria yashikirije yavuze ko azokoresha uburyo bwose afise mu kumenya bakoze ayo mabi gushika bashikirijwe imbere y'ubutungane.
Mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu by'umunsi ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Jeni Mukankosi atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Jeni.
Urakoze Frederic. Twababwiye ko abacamanza b'ubujurire mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga bemeje ibyaha umunyekongo Thomas Lubanga yahamijwe. Abacamanza mu rukiko rw'irahe mu Buholandi ejo kuwa mbere bemeje igifungo cy'imyaka 14 kuri Lubanga ku ruhare rwe mu gukoresha abana mu bushyamirane bwabaye mu myaka irenga 10 ishize mu ntara ya Ituri ikize kuri zahabu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri Namibia ishyaka riri ku butegetsi SWAPO ryatsinze amatora ya perezida n'abadepite. Minisitiri w'intebe Hage Geingob yabonye hafi 87% by'amajwi. Komisiyo ishinzwe amatora mu gihugu hejo kuwa mbere yatangaje ko ishyaka riri ku butegetsi SWAPO ryabonye 80% by'amajwi mu itora ry'abadepite ryabaye kuwa gatanu. SWAPO ikaba yaratsindiye imyanya 77 mu nteko ishinga amategeko hisiga imyanya 19 gusa ku mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama harasaba izindi miliyoni z'amadolari zakoreshwa mu bikorwa by'igihugu cyose byo kuvugurura urwego rwa polisi. Aho ni nyuma y'iraswa ry'umusore w'umwirabura utari ufite imbunda warashwe n'umupolisi w'umuzungu ku muhanda ho mu mujyi wa Ferguson ni muri leta ya Missouri. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS hejo kuwa mbere ryari rifite amakuru meza adasanzwe ku ndwara ya Ebola imaze guhitana abantu barenga 600,000 mu burengerazuba bwa Afurika. Ikwirakwira ryayo ryihuta ririmo kugenza amaguru make. OMS yavuze ko intego yo gushyira mu kato no kwita kuri 70% by'abarwayi muri Liberia, Sierra Leone na Guinea mbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 iri mu nzira nziza. Bruce Aylward wungirije umuyobozi wa OMS yabwiye abanyamakuru i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi ko icyuho cyari kiri hagati y'indwara n'uburyo bwo kwihagarika gitangiye kuba gito. Cyakora yongeyeho ko hakiri byinshi bikeneye gukorwa mbere y'uko ibyo bihugu bitatu bitangaza ko nta muntu n'umwe urwaye Ebola.
Mwese mukunda iradio ijwi ry'Amerika biganiro twateguye uyu munsi bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwo ivyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro ari kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi mukanya kandi mushobora kubandanya mukurikirana ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika babandanya kutwumviriza kuri FM namwe ntegira muja ni mukanya. Nimutangwe kandi kumugoroba turabashikiriza ibiganiro by'iradio ijwi y'Amerika. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.